ma twembi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'iyo mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kiganiro tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushahari Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutari kugira ngo ubwanye ni radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko ashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yumva ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igira kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babahimbiki kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisimbutsa buti ubushikiranganyi nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo bakoze. Aho urumva rero ko ingorane
abo bantu mvuga mushya ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yego me kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bifite n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu ni ukuvuga amaprovensi atanu amakomine 42 hamwe n'amazone amajana na 50 n'imitumba n'amakaritsiye 344 ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'ubushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kuritunganya yisumuze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro rya kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro rya kaminuza bagaca bavuga ngo ntigirunze amategeko umushikiranganji mukunaniza ngo nitumuhe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitatanga icyegeranyo umushikiranganji ibyo twanarwo na mananiza ni ibintu cyo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo baburizemo icyandere cy'umugambi
abo nyene bavuye mu gambo wanyu mushe ntaya gatungwasa barafise ibyo gwashikiza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyo byabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sivyo sije na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo kuranira kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki cumi n'umuntu cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka uhezi iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uhezi iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine iya kane itariki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mu itegurwa ngo ntibari barimo si byo iyo bavuga rero ngo hariho ngo ibintu bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo babwiza guca bajyana ibyavuye mu byafunzwe n'ikorana n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba urimo nyine bukwemaga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoraniro kaminuza abo bose byega bari baririmo barahawe ijambo uzashyikiriza arashyikiriza ikoraniro kaminuza rirafundika kandi ikoraniro kaminuza ni rwo rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje iyo abo bantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoraniro kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'umunani akaba ariho baza kuvuga umushyikirano aravuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ari we yatanga n'uburenganzira bwo kuba amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakurikije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonore usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara rwasagahamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo mvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko n'igenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa afurika yara naho nyine bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo ni byo bifatikiza kuko nta namwe bo kwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibi cyangwa biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi ni ukubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashyitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyiduga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi wo gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mubivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko iyo ubaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona ni ubwicanyi bumeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyane bateguye barondo bigere bo bishira mu ngiro icyo no kugira nuko umugambwe Senderi nuri mu nzira y'intambara umugambwe Senderi nuri mu nzira y'uguhungabanya umutekano w'ubusha cyo buriya cyose rero je mbona yuko ni vyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza ikafata ingingo ati umugambwe ku makosa y'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ngorane
kandi
aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo muri ibyo bibazo tubivugane ko
ikibo
babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongo n'uku permanence ko zabazunguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo n'uku
ika tukaruke ku njyana ziri hagati mu mugambwe SNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari ku rwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze umugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabaye yibaye ni umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama ndiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyo
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi urunda afite amatora wonyine kuko abo bantu naho abo umugambwe SNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagiye kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bageze ngo runani ngo ko gushikisha umugambwe uri ku butegetsi ibintu hamwe ndivyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe isenere gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri ipo na harabaye imice kana umugambwe uri ku butegetsi SNDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za FRODEBU ku bwanyu ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishaka gukora iyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikiko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyuvuga ngo yarabyungutsemo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushijeho kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mugaye ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari korana zishinga kwa gutorera umuti icyo bibazo cy'igihugu aho kurondera ngo tukuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bivuga ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose byari bikwiye kugura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizaheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruharwa rufise mu njyane ziri muri SNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari ubwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe abanyamigambwe
dakora neza n'iki
erega si sukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo nibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe usinde DFDD uri ku butegetsi wewe wumva yuko kumbura icyo bakora utashyigikira uko babyifuza icyo nakwicana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo nje nimumpe nimirire nta ngorane bacyo bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi ikindi twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane ni ukwa Karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondeje none ko batavuze ngo igihugu kigirashyingo ngo kigirashyigwe mu mpanga ngo ubwambwe ngo gukomerana ingorane mu bwambwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi ni n'igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba ubushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano njye nuvuga nti notera nakamumbere abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti si intwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumva twakumvikana mu mwanya muto cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu High Radio ijwi ry'Amerika
tukivuga kuryane z'umugambwe CNL twavuganye kandi n'umuvugizi uri mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL maze iminsi mu cyuka kitameze neza arashya amezi ashika umunani ariko uno munsi nje cyuka cyagiye gihe gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bagushaka hagati mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagira n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe ndeni rwana zwe twumva yuko abashinzwe ingingo yuko bikubanza umugambwe bihagarikwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambwe kwicarana muri make nawe zicuka kigeze ariko munkundiye byari byiza ko nababwira imvo n'imvano iyo zihakanguriye
ego me ubwambe na mbere imbere yo kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe
ibibazo byatanguye murumva ko haciye ikirengo cy'aba amezi umunani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kuvugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimwo abagize inkuru z'umugambi harimwo abashinga amateka harimwo n'indi mirongozi izo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukanabumenyi asatuma rero ibyo byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haraba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama ibyo n'amahirwe ashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete haba inyishu zagiye gufatirira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umuganga bamusaba yuko by'ukuri yoterere nyinshi ikibazo kiri mu mugambwe baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambwe maze amusaba ko yokwicara iby' umugambwe tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga ni hamugaye
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki itayateye niki
kibazo cy'ubu ntituramenya icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashyikirije arashyiriza mu nama mugabo ntiyavuga neza aho yazananye cyane asaba yuko twoyicariye tukamenya aya makuru inzu n'imvano yazo cyanke icyo icyagamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire icyo gituma rero ntiyari kuzajya abiyandara kuko abantu babiri bikekana binubana harya naho mbere amwe bamwe umutekano wabo kubangamirwa nkaje ubwi wanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya babitumye ndabaza ndabiri kweri kitenzi nshaka kwinjira ndi umwe rubagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haraga hano n'umugira amatohoza umugwe mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanditse cyane bitwara umugwi wavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanditse cyane nyinshi cyagiranye kiza gihishije kuburyo n'ubu ntizize kimenyekana ibi birimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko haraguma hari ibintu kwinubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na serikali mu rwego nkuru duherekeje kuzi umugambo
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
ntabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambi nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambi ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambi naho urwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishubije urumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe usanke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bihimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batanu usanke 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe watsapu abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntibumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazivugara mu mice rero si ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kiri kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe yindi
ingingo y'ubushikiranganji bujeje intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mbabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mutwa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango ugumuri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga ikete ry'ubwa mbere ryandikiwe umukuru w'umurango bakaruha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umurango ahavuga ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amafaranga ya kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe baba baje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma bene iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo bature inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe baba baje hama ku rundi ruhande nahandi avuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo ni iby'iwanyu ni mucyari hamwe hanyuma muhege mutubwire icyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kindi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma twabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango hamuruntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntashobuza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambo nyine bwiwe yegeranye izo ntama bwiwe no kwitabanywanya n'umugambo ahereye ku biro by'umugambo hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imbo n'imbano kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambo ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambo sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibirije by'amatora ariko biraza byabigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiga ibyo byose byotuma umugambo udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye n'isho kiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambo ubandanye ukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
nyine yuko ni yuko bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no buriki niki nishije tuma abantu bumva neza yuko uzwa umuntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo na kane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze se akagwi kukurumva ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugende mu ntara no mu makomini ikibazo kigeze gushyikwa rero cy'akagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko ni ukwita mu kirundi niwe bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurongera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe SNL nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanugwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibazafata mu mirire kakwemera yuko afata izi ngingo izo rero mu gihe byabuze nyahutabumba ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'ubwa muri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama iki ngingo gushyirangangi ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo bibi n'ibindi biriya izo n'ibintu ni imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicara ngo kuvuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe SNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushirangarije gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonyine zirekuriwe n'amategeko ni izo twomenyesha ubwo bushirangangi biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishwe uno munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinda urumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko biba bitunganywa bishwe uno munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turarebe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe SNL muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe SNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi babo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambi abitumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe SNL murakoze cyane
murakoze namwe kujya kara n'ejo nimwadukenera tuzokorama twiteguye kubishura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduhaye ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo.